Ningingi fashwe inyuma y'iminsi ibiri habaye imyuzurira y'amazi yomoye imijyango irenga amajana abiri mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura rurare. Kuri uyu wa kane aho mu Gatumba ku rubibe Uburundi buhana na Congo amarira yari yose. Uruzi rusizi rw'isuka mu kiyaga ca Tanganyika rwaruzuye kubera imvura yaguye muri Congo hamwe no mu Rwanda bigahurirana n'amazi yavuye mu nzuzi nka Muhana ntangwa zica mu gisagara ca Bujumbura. Amazi ya rusizi yisutse mu mazu cane cane aho bita mu Kigaramango ku Mushasha kuri poto ya 27 n'ahandi. Amazu menshi yarabomotse abantu babiri basi ga ubuzima abandi batano baraburigwa irengero harimo abana nkuko abajeje intwaro n'abanyagihugu aho mu Gatumba babivuga. Muri kino gihe abenshi begeranirijwe ayitwa kuri poto ya 27. Abajeje intwaro bavuga ko amazu arenga 300 ariyo amaze guharugwa ko yabomotse mu Gatumba no mu gisagara cha Bujumbura muri quartier ya Kibenga. Aho hose abasigaye mu Kangaratete bafise ubwoba kw'ingwara zituruka kwisukurike zishobora kubafata bagatakambira ishirame kuraruje kubaronsa amazi meza yo kunywa no kububakira amazu.
Zatubona ikipfundura cyo kicakira dutera gose kiratwubikiranya yabaye imana yo kugira turokoke dusohoke tuve muri ayo mazu. Abana bamwe baratwawe hari uwo basamye ari mu ntebe hari n'uwaraya tembye gose twamumuze n'umubyimba ubu turaha turi mu kagende gete ntitugira udukira nayo tumira ntitugire ishenge na rugero abafisi yo baje bariko barimuka nayo twe twabuze iyo tujya niyo tuva aha twituniye ngaha nyene ukunyene atako turi bubigenze.
Ikindi cyihutirwa cya kabiri nuko boraba bagafasha abantu nyene babuze ibyabo atabo bafise begamiye.
Burumatari w'intara ya Bujumbura rurale Desire Sengiyumva yagendeye abahuye n'izo ngorane mu Gatumba amenyesha ko abantu bose baba ahantu yateye makenga bagiye kwimugwa mu kiringo kitarenze indwi zibiri. Uwo mutegetsi yatangaje ko abazokubakirwa ahandi amazu arabari bahafise amazu yabo bwite. Mu ijoro rishiriwa gatatu kandi mu misozi hanami gisagara cha Bujumbura imvura nyinshi yahaguye yatumye inzuzi nka Kanyosha Muhana ntahangwa zica hagati mu gisagara cha Bujumbura zuzura. Yamara Kanyosha nibwo gwataye inzira maze amazi girara mu mazu cane cane yegerekiye gaca Tanganyika muri quartier ya Kibenga mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura kuva mu mutwenzo kuri uyu wa gatatu. Abantu batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa kane ntibagiraho bakika umusaya.
Nuko ubanza bakatuzibira urwo ruhuzi amazi agapunguka kubera ko amazi agumashika mu mpangu umva ni ibintu birebire kandi bibabaje.
Basaba leta ko yoraba ingene yo dushigikira abantu bato bato turi hano ntitugire icyo twifuka ntitugire icyo twambara ntitugire n'icyo duteka ntitugire n'icyo dufungura aha byose byaraye bigiye uko nyene.
Kubera ngareho n'umwana twabuze w'uruyoya yatwara n'ubu ntituramenye ikiziga cy'uwirengero giwe suvuga ngo ni wenyine hariho n'abandi bawe ko batwawe nyine abana batazi barenge. Kubera mu bintu byose byari ngaha mu bantu bose twaba ngaha nta muntu yigeze asohora n'ikintu na kimwe.
Umuyobozi w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Yatungimana yagendeye abo banyagihugu mu Kibenga yafashe ingingo kuruzi Kanyosha rugiye kwagugwa kugira ngo amazi ntasubire kwihinkumbi n'ijya mbere iyo ngingo ifatwa.
Na nicyo gituma tudusaba abenegihugu uno munsi kubaye amasaha umwe wese ubishoboye agerageze ave ngaha akinjure kugira ngo abahinga bo muri Obuha na Croix Rouge bagerageze gukora ivyo bajejwe.
Igice cha Gatumba ndetse n'amakarotsiye yegereye ikiyaga cha Tanganyika ntasiba kurengegwa n'amazi y'ico kiyaga ndetse hari n'amazu yahebwe kubera bene yo badashobora kuyabamwo. Umuhinga mu vyereke bidukikije akaba n'umwigisha muri za kaminuza Bernard Sindayihebura ahamagarira leta kubaka ico yita urubumbiro rutegera amazi ya Tanganyika na Rusizi.
Hasigaye amasantimetero 16 kugira ngo iporo ya Bujumbura ije mu mazi hose kugira idigi. Nukubuga mkiru nubuga kwa rububumbiro kihuti kwa chane nuko au hanu hegele ye mwurengero uogiregeza baka hubaka baka haduza chane kandi nukuri vile huti nasaba rero yuko cyane cyane guverinoma y'u Burundi yokoranye bagira neza bariho mu yandi ma projet y'unga Senegal nzi aya ma projet barafise ikintu bita for diligence n'amafaranga ashobora gufasha iyo habaye ibiza bitandukanye.
Raporo y'ikigo cy'igihugu cyo gukinga impanuka ziterwa n'ibiza yerekana ko imyuzurire ituruka ku kiyaga cha Tanganyika n'uruzi Rusizi imaze guhitana abantu benshi abarenga ibihumbi ijana bakaba barataye zabo mu myaka itanu iheze. Pye Clavin Nkuru ku bwijwi rya Amerika.